yenera no guaruka ugusirira kubaka igihugu kirango w'amahoro n'umutekano ku barundi bose
Garuka waburi mu Burundi canke mu mahanga urafite ijambo kuri kubu na kadoza k'igihugu cawo radio inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe
ni mu kiganiro ndafite ijambo
Ikaze gwaruka namwe mwese muri ko muviriza ikiganiro ndafise ijambo cha radio inzamba gateka kawe kuri uyu wa gatatu cerekeye ikena ry'ibifungurwa imaze iminsi rivugwa mu mabohero amwamwe y'igihugu
ndafise ijambo
Uburundi bufise amabohero 11 afise ubushobozi bwo kwakira abantu barenga gato 4,000 ariko amashiri hamwagwanira gato akazi na muntu arerekana ko ayo mabohero arimo kugwiza kabiri cyanke karenga ibitigiri by'abo yategerezwa kwakira amakuru ava muri amwe muri ayo mabohero haremeza ko hari ubukene bw'ifungurwa ibyo bigatuma abafunzwe babura icyo bashira ku munwa banatinya ko n'inzara ishobora kubahitana hari naho bamaze indwi irenga atabifungurwa bibonetse tumvirize inkuru ya Bonfils Niyongere yaciye makuru ya radio inzamba yo kuri wa mbere itariki 26
makuru ava mohero atandukanye amenyesha ko ibifungurwa byabonetse kwa gatandatu arifu y'imyumbati mu iberoro ry'abagabo y'ingozi naryo nyine akaba arifu nkeyi ishobora kumara indwi zibiri gusa inyuma y'iminsi irenga 10 atakintu na kimwe balonse bacira ku munwa mu iberoro rya bubanza naho nyine ifu y'imyumbati yarabonetse iyo fu ikaba ishobora kugaburira abanyororo mu kiringo c'indwimwe gusa bakaba bari bamaze iminsi 5 bataronka ibifungurwa mu iberoro rya Rutana naho bararonka kwe ibiharage inyuma y'iminsi 2 badafungura mwibohero rya bururi kugeza n'ubu ntabiharage bararonka nkuko abimakuru avayo abandanya vyemeza naye mwibohero rya rumonga aho benshi bita ku murembwe kuri uyu w'Imana abanyoro batandatu baratembye bararaba kubera kigoyi mu gitondo cyo kuri uwa mbere hari imodoka yazanye ifu y'imyumbati kuri iryo bohero ifu bavuga ko ishobora kumara indwi imwe gusa mwibohero rya murambya kugeza inyuma y'umutaga kuri uwa mbere nta bifungurwa bari bwaronke kiretse ibyatanzwe n'umugwi wa senga bita groupe biblique kugira ngo bashobore gufasha abanyororo babe baramaze kabiri iryo buragi bifungurwa risa n'iryakwiye mu mabohero nka yose yo mu gihugu abanyororo bavuga ko bashobora kwicwa n'inzara hamwe atacokogwa n'abategetsi barongoye igisata ca mabohero co kimwe n'ababafasha ibyo bikaza kwiyongera kukungene mu mabohero atandukanye abanyororo batabaheho neza bivanye nuko ubucozi bwo kwakira abanyororo ayo mabohero acuba kwa yarafise atari bo bari muri ayo mabohero muri kino gihe ikindi kiyongera ko nuko kubatanguye umugambi wo kugwanya ikiza ca COVID-19 abahora baja kuramutsa abanyororo ubu batacemerewe kuja kubaramutsa hambere aho bagiye kuramutsa abanyororo imiryango yabo yarashobora kubashira ibifungurwa uruganda rwo kumenyesha amakuru rwa Radio Inzamba gateka kawe bagiragije kandi guhamagara kuri telefone Gervais Hajayandi umuyobozi mukuru w'igisata c'amabohero kugira ngo atange umuco kuri uko kubura kw'ibifungurwa mu mabohero atandukanye si telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba
Ugaruka mwumvise uko vyifashe muri amwe mu mabohero mubivuga kwiki mukanye kiganiro kirabandanya
Uwo wese kiremwa muntu afite kuba yitwa nk'abandi nanu nkwiye kuba nyagupfa ikamera canke kuba nyagukira icyo udashaka ko bakugirira tugasanze ko n'ubunda kibona harabuze uyu roko Batirumutsa Parabantu bariho bariko batirumutsa
Don ari mu Burundi asaba leta kuronsa bafunzwe ibyo barekuriwe n'amategeko
Nkugwaruka rukurikirana hafi ibibera mu gihugu cyacu Burundi turatewe impungenge cyane n'ikibazo cibura cy'imfungurwa n'amazi mu mabohero atandukanye y'igihugu cyacu Burundi tugatera akamo rero leta y'Urundi yuko nubwo umuntu aba afunzwe aba yagirizwa ibyaha ibinabiri kuko hariho nabusanga batabafungiwe ubusa bataracakira abagira tusaba rero leta y'Urundi ko yokora ibishoboka ikaronsa amazi imfungwa bakaronka ibyo gufungura kuko nuburenganzira bwabo uburenganzira bwa bwo gufungura uburenganzira bwa bwo koga uburenganzira bwa bwo kuronka cyo cyo cyose amategeko abarekurira nubwo baba bari mwosho turateye akamu rero inzego zose zitandukanye nk'amashirahamwe yaharanira agateka kazi na muntu kugira ngo akore ibishoboka byose na cyane cyane leta ihe umwitegembyo kandi itange ibyo imfungwa zirekurirwa kugira ngo nazo zishishikare kubaho kuko n'abantu nk'abandi.
Anaya nawe nyine ari mu Burundi ati naho umuntu abafunzwe agateka kiwe kategerezwa kuguma kubahirijwe.
Leta y'u Burundi irakwiye kumenya ko imfungwa cyangwa umufungwa ari umuntu nk'abandi, afise uburenganzira nk'abandi bantu bose. Ndetse ikirengeye icyo barazi ko umuntu yafunzwe atahandi aba yikora adashobora kurondera ibimutunga. Iyo rero abafungwa ariko arakoma indi yo kw'inzara nyinshi, biba bakwiye kumvirizwa hakiri kare kuko nta handi baba bazeye uburaro n'uburamuko atari muri ibyo bifungurwa baronka. Nkavuga ko biri mu bukurikirane kubiranga ahantu habi Leta y'u Burundi igeze ku by'ubutunzi. Leta y'u Burundi igeze ahantu habi naho abayirongoye babandanya bishigikira ko u Burundi bumeze neza. Ariko rero icyo cyo kubura imfungurwa bakagwira abapfungwa gushika aho bakora induru, icyo ni ikimenyetso sindamusiga, cyerekana ko ubukene ku gihugu cy'u Burundi atari ikintu cyo guhisha. Kuko na kare bavuga bati nta wishyura umwotsi inzira iko irasha.
Tao ari mu Burundi avuga ko ari bisanzwe ko imfungurwa zishobora kubura, agasaba ko abafunzwe bakoreshwa ibikorwa bituma barima ibyo bashobora kugaburirwa.
Ibyo ni bisanzwe, nta tema cyuzuye. Ibyo ni bisanzwe, ni bisanzwe kubera ibintu byose ndasigaye nabitunganije hari ikintu gisika hakaba ubukene. Ibyo ni bisanzwe, hanyuma abasha kutafungwa kubera ko ubukene bubonetse. Bane bafungurwa, bafungurwa kubera Leta nayo nicyo ibereyeho cyo kubona ibona ariko yabitewe n'icyo. Kuko niba bafungwa kuko hari abantu barakoze ibibi, kuko urabona abantu batakoze ibyaha baridegembya, barihanira, bari mu ngo, ukaza iwawe ukaza ukabarya rero barakoze ibibi bitandukanye. Ibi byinshi ngawe cyane baba bari kubibiramo ku menshi. Ni rero mbye rero babanza gukora igihano baciwe, iyo bakimara Leta izabarekure. Hanyuma ibyo bifungwa nabyo Leta n'umubyeyi irabikoze kandi iri kuyabiraba. Naho harimo kashimbura tubona ko nakuma kabaye yaba ibintu bigaca mu gatonya, ariko urumva ko ariko arakosora. None rero abo nabo ntibaca bamwe batahe, oya ahubwo nibakora igihano. Noneho mu Burundi abanyabona nta kintu bakora amande gufungwa. Hari mu mwanya w'uko usanga bafite amatungo yagutse, bafite amashyamba, usanga nyine bakora akazi kandi isiriga bakarima, ariko nta cyo iwacu ibyo bintu bihari. Rero kubabura abantu hariya bose bajya bicaye, urumva ko nanjye urumva ko Leta nayo nyine yahombera, agira agahombo. Rero gusa nka Leta nibwo bategura ingene abafungwa nabo nyine bakora ibindi bikorwa, ibikorwa bituma umwimbu uboneka. Kuko baba bicaye baguma bajya aho nyine ntikiba twakundi nyine. Ni uko bosira nabo nyine tukaraba, hari ibyo bakoze hakabaha amashyamba, tukari kwa ngomba kayima bagakura ibitogo tatukari bituma bisahiriza.
Naser ari muri Qatar ati ubukene bw'imfungurwa bwibonekeje mu mahoro amwe amwe ko bakajya kuri Leta ko kubona ko bikenewe ko hafatwa ingingo zo kugabanya ibitigiri by'abafunzwe.
Icyumviro nje natanga ni uko Leta ko yitaye Leta mbyeyi yoraba ikagabanya abanyururu, kuko abanyururu muri kino gihe bararenze igitigiri gitegekanije mu ibohero rimwe rimwe. Bari bakwiye kuraba yuko batanga ikigongwe ngo bamaze gukora gufungwa icya kane cy'imyaka baciriwe, kugira abanyururu bagabanuke bakaraba n'imanza zabo bandi bafatwa atavyabagirizwa yuko nabo nyine burekurwa. Kuko haguma hafatwa abantu benshi bagafatwa ku mwikeko,
bichi kaiko wakula na wansi ujihugu au njini wawachiri manza zihu utakugira uwezwa yezwe atahe uchuncho bituma ujo kincho ufata wano ata matoza wae ncho kini bituma awanyoro wa benshi ujihugu na choki lakini ite ugira gizikarawa ngini itunga anya ikarondi ya wanyoro ingia kuko na umunu awafunzwe awarumu nyororo awafise ure nganzira go kuruonga ija fungu
Fatwa na Rochereche Fatwa na Germani Diawe amre na Diodone Tujama utarira Tujuka utaracha Tushore we mihele Diawe inde bokutubu Nakunzwe giri muto
Tuandani vize kuli Meriek alimikambi imunzi ya ndutamuli Tanzania ti leta yogumiza kumutima kono ufunzi kwe akeneye kufungura
yireta yireta hura kumun harumon kani chuka ko yumun habuzi yokuja apa kani iswe nindara fanazi hanyuma kamenyako uko vizo ugenda kose atanumwe yige za sindigi Mwende kuna mwusi, ni mba hari ndira karenga na ziriko zira wone la maruskwa na mahana mwusu utandu kanyi Kejo vishimura guhinduka Kupo sishimura kumba inge ni jihugu Kibuwa kwa chikwige, chimbura, nini sisi karika wone kana Ijihugu kibuwa kwa shu wanafatira ibihano Ijihugu jalibisa nguwe kujifasha mgoongo luka kujifasha kuwa ho Aliko kisagira kunagwe yuko chikwishu ndara Awafungi wale mwawehera Hanyuma hangira kumtawa na warundi bari mu gihugu cy'u Burundi no mosi kuba kwita kuri bene babagore mu mabohero batangire biyungunganya akabafasha akabagarukira ko akagarukira ko naho na wenyine niko batorohewe bari mu bukene ngari by'inzara
tuje mu Rwanda Bertil ati leta nirabe uburyo yoronka amahera yo kugaburira abo bari mu mabohero
Mwe umba ifdo bintu nukubisha dene ko nabyumwe kuko nushobora kumara imisa nufunzwe egura funzwe birumvikana ariko basinye bareke ko mu Burundi batemera ko coronavirus hari ni bareke basaba bage muri kuko ko batariko barabagaburira kandi bamwe muri bose inshuti dushobora kubadanije byo kujya zikabagemurira bo je numva boreka amavisita akaba bakamenyete yakamwe yuko bagaburira ko nabantu nubwo bari mu gihano barakeneye kuba Nyeno ndiko bahora batoza amahera yo kugira intude yewe ndi byimbonera kore baratoza amahera mu banyagihugu n'abafarandera basukuntu batoza amahera bwa bagaburira abanyororo n'ibishwe n'inza
Patrick ari mu Rwanda atagateka kabafunzwe kariko karanyangwa n'abategerezwa kukubahiriza
je bice no vuga nko gwaruka nuko icambere ari leta ataco gitayo kuko leta iyo mwakugiye gutangura ishiraho uburyo bwose izokoresha igihe cy'umwaka mu bisata bitandukanye by'igihugu harimo nayo mabohero kuko bategezwa kumenya uburyo ibisata bya leta byose bazokoresha kindi naco novuga ko harimo ihunyangwa ry'amategeko ihunyangwa ry'amategeko novuga nk'ibijanye n'agateka kazi na muntu kuko abantu bafunzwe baracafise uburenganzira butandukanye bwo gushobora kubaho bushobora kugira ngo wafashe kubaho rero kubicisha inzara harimo ihunyangwa ry'amategeko kuko bategerezwa gukurikiranwa bagafashwa birazo yuko ibyo bakoresha bibabiva muri leta Ikindi naco novuga kenshi usanga ibi bintu bitegwa n'ibintu bijanye no kudindiza ibintu by'imanza ugasanga umuntu amaze imyaka n'imyaka atarigera yitaba ubutungane hakabaho kandi kuba hari abantu bihuta gufunga badakurikiranye neza ibyaha babagirizwa bakabihutisha kubashira mu busho nkumbure nta n'ikintu bari bafise cyo tuma baje kuvundira muri ubwo busho Ikindi naco novuga ni nko kubijanye n'ibintu bijanye no kutarekura mu miryango yabo ngo ibatemberere ibarabe nayishobora kugira ico sahirije ibyo byose ni ibintu nibaza yuko nk'ushinzwe ubutungane mushikiranganje na leta yiwe baba bakwiye kwitaho kuko bitagenze uko naho nibaza yuko ibibazo bizoba kuri izo mfungwa bizobagarukira kandi bizobagaruka ko
kagwa narayete umushishimira ba itungiwe namazi yawe ubugari budasobore haraba kondane haraba perebeni
Aha ni naho ikiganiro ndafite jambo cyo kuri wa gatatu kigarukiye twavuze urujyanye n'ubukene bw'ifungurwa mu mabohero amwamwe y'igihugu abari mu kiganiro bamwe babona ko ari bisanzwe ko hashobora kuba ubukene bw'ifungurwa agasaba nuko abafunzwe batuguma bicaye kandi bashobora gukoreshwa mu kurima ibyo bafungura ariko harabandi birekanye ko leta yari kuye kwitwararika abafunzwe kugira ibyo barekuriwe n'amategeko byose babironswe harimo no kuronswa imfungurwa iki kiganiro mwari ko mubishikirizwa na Francine Kanyange nkaba ndabashimiye ndabifuriza kururanirwa naho kuwa gatatu za
cari kiganiro ndafite jambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawo